mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Bado hatujapanga tarehe, kuna mambo tunasubiri. Plani ilikuwa hiyo hivyo, lakini sasa bado hatujajua ni tarehe ngapi. Kama ungekubali kukaa pamoja, ndio tunapanga kwamba mwezi wa 6 tu tumemaliza.
Uwo ni Makocha Tembele, umunyamabanga wihariye akaba n'umujyanama w'umuhuza mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa, avuga ko bifuza gutangiza ibiganiro bihuriwemo na bose muri uku kwezi kwa karindwi, ariko yirinda gutangaza itariki nyayo ibyo biganiro bizaberaho. Iyi nkuru ro ku biganiro bihuza Abarundi turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya muri biganiro byibanda ku Burundi. Mugume ku maradio yanyu. Ibiro by'umuhuza mu biganiro by'Abarundi byatangaje ko byifuza gutunganya ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa karindwi. Ibyo biro bivuga ko ukutubahiriza igihe bari bateganyije bwa mbere cyo kurangiza ibyo biganiro bitavuye ku muhuza, ahubwo ko byavuye ku mpande zirebwa n'ibyo bibazo. Umunyamakuru ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urarusha adufitiye iyi nkuru.
Ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa vyatangaje ko imyiteguro igeze kure kugira muri uku kwezi kw'indwi hatunganywe ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati. Ico bikoze Makocha Tembele, umunyamabanga akaba n'umwunganizi yihariye w'umuhuza, yamenyesheje ko atatariki ntabanduka iratogwa. Avuga ati naho imyiteguro igeze kure yo gutunganya igice co guhuza impande zose, ntatariki turafata, ariko uku kwezi kw'indwi ntiguhera. Gusa hari ibintu ntabanduka tukirindiriye gushika ubu. Mu nteguro nuko byo bavuba tuzoca dutangura kubwira abo byega bose kugira ngo bitegure. So kurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Bamwe mu batavuga rumwe na leta bari Bujumbura hamwe n'abahunze twavuganye batubwiye ko nabo nyene atasango barahabwa. Gusa bavuga ko bari babwiwe ko ibiganiro bishobora kuba mu ndwi zibiri za nyuma z'uku kwezi kw'indwi. Leta y'u Burundi nayo yifuza ko umuhuza yurangiza ibiganiro maze agatanga icegeranyo c'ivyavuyemwo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yavuze ko vyofasha mu bindi biganiro vyatunganirijwe imbere mu gihugu. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'Abarundi vyari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu guheze. Kubona iyo sango itubahirijwe, Makocha Tembele avuga ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. Nico gituma mbona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata amasezerano abonetse. Nukuri iyo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu, ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Imbere yuko ico kiringo umuhuza yari ihaye kirangira, Mukapa yarakiriye ubuserukire igihugu c'u Burundi muri Tanzania kundwi iheze. Ambassadeur Gervais abayeho nta byinshi yashimye kubwira ijwi rya Amerika kuko ngo wari umubonano wo mwibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ivyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Kondu heze nyene umuhuza yarakiriye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku bibazo by'u Burundi. Michel Kafando yahoze atwara igihugu cya Burkina Faso imbere yuko aja kuraba umuhuza yari yabanje kugendera u Burundi, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwunganizi yihariye w'umuhuza avuga ko umubonano hagati ya Mukapa na Michel Kafando wacimikiye ku matati ya politike ari mu Burundi n'umuti yotoregwa bihuriranye n'uko amashirahamwe ane yigenga yo mu Burundi yandikiye urwandiko umuhuza amusaba ko ivyo biganiro vyoherahezwa vuba. Ayo mashirahamwe afise amakenga ko uko ibiganiro biteba ariko ubukene bubandanya bwiyongera kubera atabikorwa by'iterambere birangurwa. Gabriel Rufyiri atwara Oricome rimwe muri ayo mashirahamwe yataye umukono kuri urwo rwandiko asaba ko bikunze mu kwezi kumwe gusa ivyo biganiro vyoba vyasozerewe. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Pierre Clavier Niyonkuru. Tukivuga ku biganiro bihuza Abarundi, Vice Perezida w'Umugambwe Sahwanya Frodebure wonse ngenda ku mana mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko leta y'u Burundi ariyo ikomeje kubangamira ibiganiro.
Sigura yuko habaye ushaka guke y'abari ku butegetsi ibijumbura kuko ntibigeze bisaba ibyo biganiro, bamwe bashikiriza amananiza nk'ayo wumva ugaserukiye ubushikiranganji bw'inkoro hagati hagati ariko arashikiriza ibi biganiro kugira ngo bidindire gushika aho bigeze ubu. Ukutamenya kwa leta kumbure na feta tutavuga rumwe na leta ntawota wikoma ku bandi gusa, ukutamenya icyo Abarundi benshi bifuza muri iki gihe. Abarundi benshi bifuza amahoro n'umutekano kuri bose. Abarundi benshi bifuza agati k'akazi na muntu muri byose na hose. Abarundi benshi bifuza ubutungane kuri bose. Abarundi bifuza yuko igihugu cyotera imbere, tugakora tukimbura maze tugasarikanya ibyo igihugu gitunze amahoro n'umutekano. Abarundi bifuza ko Burundi bwoba nk'uko Rwagasore yabivuga, nk'uko Ndadaye yabivuga, bukaba Uburundi bw'iteka, nibwo Uburundi bw'akagwi k'abantu. Rero ibi biganiro kugira bibe bimeze uku biva ku kwikunda birenze urugero. Abantu bari ku butegetsi barikunda birenze urugero, abanyapolitike bamwe bamwe turikunda birenze urugero, turakunda inyungu zacu gusa. Iyo abantu bari mu kibanza cy'ubushikiranganji cy'ubushingamateka cy'ubukenguzamateka cyangwa ikindi kibanza cyose kimeze gikomeye, akabona umuntu arariye akarunga amahera akayabona akiraza ko ibitoro biri kuri sitasiyo ngiritiro ya nizo barigiye cyangwa idolari ryo bari mu banki nguri ry'ibiryo barigiye agashobora gutembera mu muduga akaronka ibitoro. Ntiyibuka ko Abarundi sinzi na Kenya, ntiyibuka ko Abarundi sinzi bashonje, ntiyibuka ko Abarundi isinzi baguye mu mahanga, baguye mu buhungiro, abandi banyege iri yose ntibabimenya. Tuyamenye ubushomeri buri mu gihugu, ntibabona kugwaruka ariko babyibagirika. Icyo ni cyo cyiciro cy'igihugu. Abantu bakaba n'ubwishime ngo atari jyewe ntawe ugiye gushobora. Jyewe ndakomeye, yavuze igisirikare, yavuze igipolisi, yatitse abacamanza, ubwite ngo uraduze umutwe njye guhonyora. Hama rero ikindi cya nyuma, abantu turakunda kuba imbohe za kahise. Iyo ndiko ndumviriza ibivuga ubu karaba ibikorwa, ndabona ko abantu benshi basinzikajwe na kahise. Ibyo rero nibyo byatumye abantu batitaba ibiganiro.
Uwo ni Vice Perezida w'Umugambwe Sahwanya Frodebure wonse ngenda ku mana. Turacyari kuri iyi nkuru ku ruhande rwa leta y'u Burundi ho basanga umuhuza akwiye gusoza ibyo biganiro hanyuma bigakomereza mu gihugu. Ibyo byavuzwe na Bwana Terence Ntahiraja, ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi.
Abarundi benshi bavuga barenga 90% bamaze kuvuga abaserukira baramaze gushikiriza ibyumviro byabo biri muri raporo wa mugwi Sunday uheze ugashikiriza. Ubwo twese tuvuga ko ntambyiriho ahubwo dusaba yuko umuhuza w'Abarundi nawe agiriye arusha iyo heza agasozera akazana ibyumviro byo bikunganira iya raporo umugwi washikiriza ayo bantu n'ingi n'Abarundi basoke Abarundi bose kandi benshi hanyuma kugira ngo maze ibyo biganiro bisozere. Murumva rero tuvuga ko tubivuga yuko bimeze. Abavuga gutyo nabo nabagomba guha intumbero ibiganiro ibyo binyuranye. Abenshi bavuga kugira bya bindi bita by'amagaburanyama bita negosiyasiyo, nk'uko barushikije bo nyine majambo bavuze bazi ko bavuga ko bagomba kujya mu biro tuzifata kibanza zikiza kujyaho. Mwari gusa bagendeye umuhuza Museveni ejo bundi bavuga yuko mbere na wa mu gutoza kurikorera ngo uhagara ngo bita Museveni n'ibindi byinshi. Mwarakurikiranye ingene mu byo bashikiriza bavuga ngo babanza guhagarika leta ihari yagiye tayifata kibanza kugira ngo y'amagaburanyama bayashyire ku meza bayasangire. Ibyo rero siko byari bimeze, bayikiranije ibintu byabaye erusha kiriya gihe n'ibiganiro byabo biri kubiraba ubu. Ku bwacu rero tuvuga tuti intambwe irakomeye yabaye ahubwo nibikubita gashi kugira ngo bahambye abandi maze kugira ngo ibiganiro bishyize kinini naho atagomba kubivuga babizi ko hari abantu bagoze guhita ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi abo nabo hari imitahi barondera batarenga 34 ikibazo cahabaye nuko hari abantu bamwe bamwe bari bashyigikiye gihe baburabuza mu kuvuga za matari 2015 ubu rero bakavuga bati abo bataje tubikunda maze utunga rero bitubiza gukora kuko icatu n'ubundi bagira ingorane hama ko dutana ibindi nuko abantu bakoze ibi batigeze bahanwa ubu rero kwiye guhindura icyo bita kaseromita muri Faransa no kuvuga yuko impuzi y'ikibi igahanwa.
Uwo ni Terence Ntahiraja, ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radijwi rya Amerika, tujye mu ntara ya Muramvya. Iteka ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi riteganya gusubiramo amategeko agenga amashuri hacumbikira abanyeshuri, riteye impungenge abanyeshuri n'ababyeyi babo. Abanyeshuri bo mu ntara ya Muramvya baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko igihe gucumbikira abanyeshuri byahagarara cyangwa se bigashyirwa mu biganza by'abikora ku giti cyabo bitaborohera. Mugenzi wacu Diane Ndonse afite inkuru irambuye.
Itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashuri yisumbuye riri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakwego ijana 27 ryo kuwa 23 mu mwaka uheze. Rivuga ahanini ku bijyanye n'abanyeshuri bazoronka uburenganzira bwo kuja mu buraro hamwe n'ahazova amafaranga azokoreshwa. Aha kandi leta irugururira umuryango abikorera ivyabo gushiraho uburaro ku mashuri. Mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko iryo tunganywa rishasha ry'uburaro rifise intumbero yo guteza imbere ubumenyi mu banyeshure. Ivyo bigaca mu guteza imbere uburyo umunyeshure wo mu ndaro asanzwe abayeho. Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero avuga ko amashure afise uburaro yagiye arakira abanyeshure barengeye ubushobozi bwayo kuva hashizweho amashure y'amakomine mu 1999 arivyo bigomba gukosorwa.
Nico gituma rero ahatari hake wasanga babicishije mu nzira zitandukanye wasanga barundanye, ariko musanzwe ico tuba tubaronderera ko biga bamerewe neza ugasanga turagihushije mbere abo bana bagashura no kugwara n'ibindi. Rero igihambaye nuko cyane cyane abana baronka aho biga. Ico kintu carakozwe kandi ku rugero rushimishije turaje amashuri ari mu gihugu, abana benshi bararonka aho biga. Hanyuma rero uburaro mu gihe bwakira abana bake byari ngombwa rero ko tushinga ibyo dufatira ko byo tuma abo bana baja muri ubwo buraro kandi bakaba ari abana bazoteza imbere igihugu. Ubu niko bimeze rero, si kuba ko leta iyo nkoye.
Ariko rero nubwo leta ibona ko benshi bazokwiga muri aya mashure y'amakomine bakiga bataha, abanyeshure bavuga ko batazokoroherwa kuko uburaro bubungura byinshi mu bumenyi. Aba nabo kuri lise Muramvya bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Usanga kenshi barungika y'abanyeshure baciye ubwenge, n'icyo rero iyo duhuye n'abanyeshure bafise ubwenge mugahurira muri interina usanga rero hari akamaro kaniniya kuko barakwigisha byinshi mugahurira hamwe nk'abandi usanga biga segisiyo nk'iz'ibiharuro. Usanga hari akamaro rwose kuko ibiharuro mutabyigiye hamwe nk'abarya biga bataha usanga akamaro atari kaniniya muga mwigamuba ngaha muri interina usanga biryoshye rwose kuko umunyeshure umwikorera ko akanya kose ushakiye.
Umuntu wese mu mico n'akaranga aba yaje avanye mu ntari wabo uhura tugenda turavyigishanya gahura mu bintu bijanye n'ingabire zitandukanye nko kuririmba, kuvuza ingoma, gukina, tugahura turavyigishanije. Ivyo byose nakunguko uca usanga umuntu yaje va hariya na hariya yigiye kuri mugenzi we.
Muri rusangi abanyeshure bo mu ntara zitandukanye biga bataha bahura n'ingorane nyinshi, hamwe nizo kubura umuyaga nkuba kugira ngo basubiremwo ivyo bize mu gutegura utubazo. Ahandi naho umwanya munini bakawukoramo udukorwa batumwa n'abavyeyi nkuko uyu munyeshure yaje kwiga kuri lise Muramvya avuye mu ntara ya Kayanza Clovis Abonimana abivuga
nkaje nifatiye ko tuharansanga tagira amatara ikintu cy'ambere no vuga cy'akamaro cyangiriye kuba niga muri internet nk'ubu nka amashure guhera muri superior sanga afise akazi kenshi hari ubwo bashobora kwiga tukaza gufata nk'amanote mu mwanya wa etide cyangwa undi mwanya gucyo kuye hari amatara no kuvuga we ni ukimenye ngo uyitunganye mwanya ariko mwagiye andi mashure yo mu secondaire ushobora kuva ku ishure ushitse muhira ugasanga bagutegura indi biko gukora uza gusanga kanya ko kwiga kakubanye gato cyane ugasanga nta nakurose
Tumenyeshe ko imyaka itatu iheze itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashure yisumbuye ritanguye kuja mu ngiro kugeza ubu hamaze gukugwaho ayi imyaka itatu y'igice ca mbere cy'ishure shingiro uko imyaka yagira kurikirana hagati mu gihugu mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakoze kuri iyi nkuru Igihe ho muhuza mu bibazo by'abarundi yari yihaye cyo kubaha ibiganiro by'abarundi byageze ku masezerano ntiyashoboye kukigeraho Benjamin Mkapa yari yatangaje ko ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka kwari kurangira hamaze kuboneka amasezerano yumvikanyweho na leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo ariko se ko byagenze byatewe n'iki hari kizere mu mugambi ho kubonera umuti ibibazo byugarije igihugu cy'u Burundi ubwo noneho hagiye gukorwa iki Ibyo ni bimwe mu byo mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriyeho mu kiganiro muri Isanga na Bwana Leonce Ngendakumana Vice President w'umugambwe Sahwanya Frodebu na Bwana Terence Ntahiraja umujyanama muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Ntahiraja aratangira avuga ikimaze kugerwaho icyavuye mu biganiro bibera mu gihugu cy'u Burundi
ubwa mbere murakwibutse yuko uwo mugwi wagendeye igihugu cyose hanyuma ugahijamba barundi bose atanu mavuyemo basarukira abandi ahantu ho guhakarara ndabona imbere yanje nk'abantu bitavye ku rwego rw'intara gusa uko nabikurikiranye n'amaganikirizo nayaje kuko jewe nakurikiranye ibiganiro mu ntara zose z'u Burundi n'ibyo biragenda hayitaje abantu barenga 1,000,000 ku rwego rw'intara muri raporo bafatiye kuri bita echantillonnage bafatira ku biharuro muri ya raporo yabo n'ibyo mu makomine ariko nabakwibutsa ko hariho abasarukira abandi banga ni 1,000,000 n'abashika 400 uti none iyo raporo ibyo bizabashiko nibiki abarundi bashitse ku bintu bikomeye abeshaka kuda kwivugira ngo yari nkina mico ngo bahamagara ngo abantu ngo umugambwe oya habanamba ubyiza ngo akarurero ubwa mbere ibyiyumviro bashikirije biri mu mice itanu umuce wa mbere hariho ibyiyumviro biraba ingo zimwe zimwe giri ibintu bashingiro hariho abarundi benshi neshi icyo gihe makobere tarukanye bashije basaba yuko nk'ibintu ndakubwira abesho bangu biringo siringo gusa n'ibintu bishije ka mategeko ibintu zitari zo zirimo bishije bavuga yuko zo hinyanyugwa baravuga n'ibintu by'ibiringo abesha ariho nabandi bake bavuga bati ibiringo byogumaho asoza kuja mu nido nido ariko raje nyine mu bishatse bashobora kubabwira hariho n'ibyumbiyo rero bya basaba yuko bishije byo hinyanyugwa mu ngo zimwe zimwe zitaganye n'ibihe tutakirimo icya kabiri hari ibyumbiro biraba amabwizwa mwamwe ari mu gihugu na cyane cyane ibyizwa rigenga imigambwe ibyizwa rigenga amatora ibyizwa rigenga amashyirahamwe yigenga bita sosiyete sivile ibyizwa rigenga amashengero ibyizwa rigenga ubwenegihugu hanyuma ibyizwa rigenga kandi ibitabo mpanabyaha mu Burundi hanyuma ndetse ibyizwa rigenga imenyeshamakuru hamwe n'ibyizwa rigenga inzego z'umutekano kugira ngo ibintu bihinyangirwe umugwi wa gatatu ibyumviro byabo ni ibyumviro biraba ubutunzi n'iterambere mu gihugu bashyize ibintu bitari bike ingene hoba yindi migambi mishasha itomoye yotuma abandi batera imbere kurusha rimwe rwose ariko ravuga kurwanya ubukene n'ibindi bikajyamwo uwo ni umugwi wa gatatu w'ibyiyumviro umugwi wa kane ni ibyiyumviro byerekeye kwigisha demokarasi no gukunda igihugu kuko byabonetse yuko abarundi benshi bisa kuri igihugu cyacu na cyane cyane n'abarundi bo twabonye bagenda mu mahanga bagenda baracoza igihugu cyabo bagenda bagisabira ibihano n'ibindi byinshi ariko ibindi bihugu zorabe naho ibibazo bya politiki mu gihugu ntamwe bagenda kwimbira ikinogo igihugu cyamwibarutse ntaho byakabaye urumva rero bakeneye inyigisho kugwaruka n'abandi bose bakunze kugira ngo duhinduke maze duhindure ingendo gatanu n'ibyumviro bijanye na gateka kazi na muntu bose yabizuze abantu bavuga bati amateka yanyanyugwe kandi yubahirizwe ibintu byose bigende neza aha ngo byakubwira muri make imigwi y'ibyumviro abenegihugu bagiye bashikiriza
Mushinga na hele yonse ngenda kumana mwebwe ivyashikijwe muri yo raporo ya CNDI bigamije guhuza abarundi ku gwego rw'igihugu byo mu bivuga ku iki murabishigikiye ko ibiganiro bibi arusha bisa n'ibiriko birarandira muzuhava mwifatanya n'abari mu gihugu n'ibiriko byashikijwe muri raporo mu bivuga ku iki
igihe cy'abitwe cy'amenye urumva cy'abitwe cy'amenye twamenye yari umuzi yari ko bategura ingene barazosirikira leta n'umuganga CNDD bazogenda kuganira bari kwarundi ibyo bazojana mu biganiro urumva rero dufite inkuru itubwira niki yabo urumva ko abuze ko bari ko baganira ibyo kudusa n'ibyashingiro bari ko bigisha abanyagihugu kubavuga uko hari amateka amwe mu busubiramo ariko nagomba icyemeye mubwira ntakiri kureshya abanyagihugu abanyagihugu ntibize kubabazwa niba yewe byashingiro niba yewe byashingiro abanyagihugu ntibize kubabazwa ingene abanyagihugu babazwa ukamenya icyo biyumvira yanditse mu ngingo y'indwi y'ibyo byashingiro niyo ashaka niyo muri ariyo hafi yiwe aritake ayisome asobanure ko ubwigenge bw'abanyagihugu ingene babushyikiriza babicisha muri referendumu yagiye cyangwa bakabicisha muri amashinga amateka na ngingo amateka ibyo byarabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na cumi na kane nabo barabahakanira ati ibyiri byashingiro byubatse mu masezerano y'Arusha ntibishobora gusubirwamo niyo baca bahandikiriza urabona iyo bategejeje ayo ibyo byemewe ingingo yewe mu gace ka kandi cyangwa ikavuga ati nta gice na kimwe cy'abanyagihugu mu gitangaza avuga ati okire pati di peke okire endi di di ne peke ala tribu y'ibihugu nta gice rero naho nta gice na kimwe cy'abanyagihugu cyangwa umuntu wari wari umukuru w'igihugu ashobora gusubira abanyagihugu bidaciye muri izo nzira zibiri zitagira bitanu ibyo rero ariko aravuga byo muri raporo cyenda gusanga nabyo tuzi muri ibyo bari kubarebera ibyo byaba biganiro
reka duhe akanya kino ni ikiganiro cy'ijambo abanywanyi biradijwe ijya Amerika nabo nyene baterere bagira icyo bavuze kuri kino kiganiro cerekeye umugambi wo guhuza abarundi mushinga nahe nahiraje na munye turabagaruka ko kuri ivyo mushinga nahe Leonce ngenda kumana shikirije bijanye nuko abanyagihugu bashobora kuba badashikiriza ivyumviro vyabo ku buryo bukwiye tuje ku murongo duhere kuri ciza ciza uratwumva kibazo cyangwa icyumviro
ndabumva no kuvugana gira mbaze umutamare wonse ibiganiro byarahe bihagaze yabyahagaze mugiye gukora iki mu minsi iri imbere iza ati nta kuntu mwo kwitegura amatora yo akurikiye kubona ibi bya Daniel Kenze bya bamaze kubishobora ajya bahetse
urakoze urakoze ciza reka tujibandanye ku murongo twakire na abo mukiza ikibazo cyangwa icyumviro
bo naguma mere gucyumviro mu bisanzwe umuhuza nibyo bisa n'ibyamunaniye guhuza abarundi ero kuba atashitse ku ntego yari yihaye muri uku kwezi kwa gatandatu n'ukuri yewe ndabibonamo intuzenya kudashaka kuko haragera igihe yogoze ku bibazo hatategura imibonano iyo mibonano warindiriye nivamo ikabura ahubwo je mbere ndabona yuko umenga yoraba agasigura umwaka wose kumbere woboyeze baramuhaye amabanga amafaranga yoba yarahembwe simbo n'ikintu nyamukuru kabisa yoba yarashyitse ayo mahembe rero nk'akabazo ni ukwibariza abo banyakubahwa mwatumiye nihenze kumbure baranyishirira hamwe umwe ku giti cyiwe umenga leta yarigeze gutegura integuro yo guhindura ibyiza shingiro muri bibiri na cumi na gatatu umenga na cumi na kabiri gutyo nihenze icyo gihe barabudijwe rimwe kugira ibyiza shingiro rihinduke icyo gihe mbere ryaburijwemo n'umushingamateka umenga nihenze wo muri iprona niba atagiye metwe mbega ubu ibyo bintu byo kurihindura byo ari byo biri imbere cyane nke twari twifuza yuko nyine hoba ihinduka mu bijyanye n'intwaro cyabure ibijyanye no gutegura amatora cyane cyane kuko biragaragara ikintu cyiza n'injyane mu gihugu haba muri opozisiyo cyangwa muri guverinoma ni ukubwira amatora asanzwe ategurwa mu gihugu ubundi bwo yaba umugwi wigenga se ni n'ukuri wakora wajyaho wisunze abantu bose donge no kuvuga opozisiyo na guverinoma bakaba bahurije ku bantu bajya mu uwo mugwi umushikiranganji ajwe rw'imigambwe agaha uburenganzira abajya ku rubuga bagakora bisanzuwe ibyo bintu bibiri n'ukuri hamwe babikemura ndabona injyana mu Burundi z'amatora ata kindi kintu cyitwazo cyugaruka kumbure baraza kugira icyo bayivuze ho murakoze
murakoze cyane reka duhere ku kibazo cya ciza yari yabajije umushinga nta Helonce ngenda ku mana cerekeye icyo mugiye gukora ubuko yarusha asana hatabaye amasezerano nk'uko byategekanijwe arongera nabazani cerekeye amatora yimirije muzoyitaba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muriko murayitegurira
Nimeshi mubandiwe wanje ko ibiganiro byahagaze irafite ingorane mu biganiro hano hari ingorane kigo bwa mbere abarundi tuganira twaganiriye kenshi kandi twarugira kuza turatora umuti nuko gusa umuti wagora gushyira mu ngiro n'ubu rero ibiganiro bizobandanya nta mvuza yigeze avuga ko yahagaze narituumba nabumbirije niyo mushyaga n'inzara wakati mu gihugu narabumbirije bavuze ati ahubwo yuraba hageze kujya garikire mu bindi urumva ko basabwa kuiganiro byagaze nomena ibiganiro ubuibiganiro bahagaze n'u Burundi ubuhagaritse amasezerano y'Arusha ubuhagaritse ibyinzi yashingiro kuko uko yubatse bitegerezwa kwama turiko turaganira mu gihe cyose Burundi buzoba buriho mu gihe cyose abarundi bazobarariho nta yindi nzira twatora atari kubona turiko turaganira iyindi nzira niyo kujyana twebwe zanyepicanendayo twatoye ubutoyica rero akavuga ati nta biganiro bikibaho mu Burundi nta biganiro ntibakiganira ubuhunda hagiratoyira ingwano kurindi nzira turi kumwe aje zimfashe rero ibiganiro biracabandanya ibyahagaze mu gihe tugiye gukora iki tugiye kurangaya dusaba kugira ngo ibyo biganiro bikomeze birangire abarundi tuje mu bindi gukora ibindi byo guteza imbere igihugu byo kubaka igihugu cy'iteka byo gusubiza hamwe tubane neza mu budasa bwacu ntanwane biragukanira gukira ntanwane n'ikimeno uburundi butubere umubyeyi budukingire twese natwe tubugwanire tubukingire icyo ni ikibazo cy'amatora uko ibintu byifashe ubu bishobora gutegura amatora kuko udafite ibihoho nta jambo ugira udafite gerenade nta jambo ugira
none bisigura ko bitegerezwa mushinga ntahe Leonce Ngendakumana uvuze uti yata gerenade mushinga ntahe none mushinga ntahe Ngendakumana mushinga ntahe Ngendakumana muravuze ikintu gihambaye cyerekeye ukugira ibigwanisho mushinga ntahe Ngendakumana ntabakiriyemo muravuze ikintu cyerekeye ukugira ibigwanisho mbere yo kujya mu matora niyo namba ntabyumvise neza
na jambo bia na matora ni jambo unajenga kitu gani ujishikiliza ya hali umuntu adashobora ngo yishye kwiza na soka tayende ya gire gire
ni kuvuga ko mutazo kwitaba amatora
turari ndi byo kuza mu nzira kapa mu nzira kubuje twokwitegurira ayo matora neza kuko nta yindi nzira ibaho mu Burundi yo gushikira ubutegetsi gutwara neza no kuvuga ko atari amatora
yego murakoze cyane reka duhakanye n'umushinga ntahera Terence ntahiraja ku bibazo babajije hari umukiza yabajije kubijyanye ni ingingo zo guhindura ibwirizwa shingiro mu mushikiriza ibyo bavyashikirijwe mu biganiro bihuza abarundi ku rwego rw'igihugu bijyanye nibwirizwa shingiro cyangwa kuri hindu
nagomba ubwa mbere kwibutsa ariko baratwumviriza yuko ijambo ryose yavuze ngo turi kwishyira abanyagihugu ahubwo nareke kubagaya kuko abanyagihugu nibo bene ijambo muri demokarasi ingorane dufite abanyapolitiki b'ubu bagomba kuvuga ijambo abanyagihugu baritware mu banyamahanga anagundi bagira ijambo kugira ngo bapfundike ibintu by'amagaburo nyama iyo arusha bace baza gutwara abanyagihugu ku gikenye ibyo ntibigikunda kuko amatwi ya kera ntagihe mu rutaro abanyagihugu nibo bafite ijambo hanyuma rero kubyerekeye ibyo cyangwa ntishobora guhinduka nareke guhera ariko batwumviriza ugura ibiro shingiro ry'u Burundi uhere ku ibiro ryagiye amajana 273 kugeza ku 300 riratomora neza ririyuguruye ingene ishobora guhinduka umwanya wawe wose ingingo y'amajana 273 ivuga yuko umuntu ukuriye igihugu afite uburenganzira bwo kubaza leta yiwe kugira ngo ishobore guhinyanyirwa cyane naho inama ishobora guhinduka amateka zirashobora gufata ingingo kuri ibiro bya bitanu zikasaba yuko bihinduka iyo ngingo ya mbere hanyuma ikindi ni uko ingingo y'amajana 179 iratomora gusa yuko ihinyanyirwa ryose ryoba yuko ritokora ku bibazo bimwe bimwe bijyanye no kunywandisha abarundi abantu n'umutekano nk'uno guhakora ibintu by'ibiza shingiro by'ingere basezeranye amasezerano y'Arusha by'ingizo mu by'ibiza shingiro nta kongwa ko ingere bagabe ubutegetsi inzego z'umutekano n'abandi nareka ko guhenda bene gihugu kuwe yavuze ati ihinyanyirwa nagenda mwibutse yuko ku bantu bari bitabye ibiganiro ngaha no guhakora abantu barenga 1000 basa kuri ibyo bita kubasarukiye abandi abashika abarenga 1000 bashoboye gusaba yuko ryo hinyanyurwa hanyuma abarenga 2000 nabo bakavuga bati ryogumuko bati hofuma habe ibiringo bamwe bavuga ibiringo by'imyaka 4 abandi bavuga ibiringo by'imyaka 10 abandi by'imyaka 7 biri mu gitabo cyateguwe ni raporo aha rero ukaba uziko muri demokarasi ni kuvuga yuko icyo abenegihugu benshi basabye nicyo gitegerezwa kubahirizwa
cyari ikiganiro ku biganiro bihuza abarundi abo mwumvaga ni vice president w'umugambwe Sahwanya Frodebure wonse ngenda kumana hamwe n'umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ni muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi akaba ariho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha mwari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na engineer Skip Charles afatanije na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.